Iri mwumva ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese mu biganiro byanyu.
Impamvu yaba ari umuntu w'umugabo afite umwana n'umugore akaba yaragiye gufungirwa mu nzererezi, icyo nanjye nicyo nshaka kumenya. Akoze icyaha yaje kugifungirwa ahantu hatari mu nzererezi bakamukatira.
Uwo ni umugore wo mu karere ka Nyabihu, ni mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, winubira kuba umugabo we yarafungiwe ahantu hagenewe abitwa inzererezi kandi nta kintu azwi kizwi ashinjwa cyangwa se akekwaho. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iy'abakekwaho kwibaha ibizamini by'amashuri abanza mu ntara ya Rutana mu Burundi, inama ishakisha uburyo Afurika yakwiteza imbere mu by'ubukungu n'iyerekeye abaturage b'ingeri zose bafungirwa aho mu karere ka Nyabihu mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Turaza kuzigarukaho mu kanya, turabararitse, nimuve ku maradiyo yanyu. Shuti z'Ijwi rya Amerika, uyu ni umwanya w'amakuru havugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Fidele Niyongabo. Fidele, wiriwe neza.
Wiriwe neza Eugenie, mwiriwe na mwishuti muteze amatwi. Amakuru tubafitiye tuyahereye ku byerekeye Burundi. Inama y'ishyirahamwe ry'Uburaya ijejwe imigenderanire hamwe n'umutekano yariko yihweza ibibazo byerekeye Burundi yarangije imibonano yariko iragirana na leta ya Burundi ijanye n'ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou. Abategetsi bagize iyo nama bamenyesha ko batashimishijwe n'ibyo leta ya Burundi ivuga ko yaranguye mu mugambi wo gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu. Abo bategetsi bamenyesha ko ishyirahamwe ry'Uburaya ryahagaritse imfashanyo risanzwe riha leta ya Burundi, rimwo amafaranga yahora iha leta y'u Burundi mu bikorwa bya misi yose mu mwaka. Ariko ishyirahamwe ry'Uburaya ryatangaje ko rizobandanya gutanga imfashanyo zica ku banyagihugu hamwe n'imfashanyo zigenewe abanyagihugu mu buzima bwabo bwa misi yose. Mu ngingo zafashwe kandi, inama y'ishyirahamwe ry'Uburayi yashikirije ibintu bikuru bikuru leta y'u Burundi isabwa kurangura kugira imigenderanire itagira gahonzi isubire gutangura. Federica Mogherini ajejwe imigenderanire mu ishyirahamwe ry'Uburaya yavuze ko iryo shyirahamwe rigitewe amakenga n'ibibera mu Burundi naho hamaze iminsi hasa n'ahabonetse agahengwe. Mogherini agira ati, ingingo twafashe uyu munsi zerekana neza yuko kugira hasubire kuba imigenderanire myiza hari urutonde rw'ibintu bikomeye bikwiye gukogwa. Ati, ibyo dusaba birashobora kurangurwa habonetse ubushake. Ati, ibyo dusaba bishingiye ku ngingo zavuye mu byasabwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika, hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ati, bishigikiwe kandi n'abakuru b'ibihugu bitanu byo muri Afurika banungitswe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu Burundi. Abategetsi b'igihugu cya Cote d'Ivoire batangaza ko igitigiri cy'abapfuye mu gitero cyagizwe ku munsi w'Imana n'abagwanyi b'ishami ry'umugwi Al-Qaeda rikorera mu karere ka Maghreb mu kibanza kigenderwa n'ingenzi muri Cote d'Ivoire kigeze ku bantu 21. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati Hamed Bakayoko yatangaje uno munsi wa mbere ko mu bapfuye harimo abasivile 15, abasirikare 3 n'abagwanyi 3 muri icyo gitero cyagizwe ku mahoteli 3 mu gisagara cya Grand Bassam. Abantu 33 barakomeretse. Amakuru yari yatangajwe imbere yaho yamenyeshwa ko abishwe mu bari bagize ico gitero bari 6. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati yabwiye Ijwi rya Amerika Service y'Igifaransa ko ata makuru abategetsi bafise kuho abandi mu bagize ico gitero co ku munsi w'Imana binyegeje. Yatangaje ko ingingo zikomeye zerekeye umutekano zafashwe mu micungararo y'amahoteli n'uburiro. Ivyo mushikiranganje jejwe intwara yo hagati muri Cote d'Ivoire yabitangaje inyuma yo kwategetse ba leta bagirishije inama yihutirwa yo kuganira ku gitero cyo ku munsi w'Imana. Ishami ry'umugwi Al-Qaeda rikorera mu buraruko bwa Afrika ryitiriye ico gitero. Ico kibiya gitero kigira 3 mu mezi 4 intagondwa z'abayisilamu zigize ku mahoteli mu karere ko muri Afrika mu burengero inyuma y'ibitero vyihaye inkumbi vyagizwe ku migwa mikuru y'ibihugu vya Mali na Burkina Faso. Umugwi Al-Qaeda uvuga ko wagize uruhara muri ivyo bitero uko ari 3. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyamije ico gitero kigayitse zikaba zahayagije inteko z'igihugu ca Cote d'Ivoire n'inteko z'u Burundi kuba zatumye abandi bantu batahasiga ubuzima. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yatangaje iminsi 3 y'ikigandaro, bikaba bitegekanijwe ko ashikiriza ijambo igihugu ku muhingano uno munsi wa mbere. Congo Brazzaville izogirisha amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu. Igikorwa cyo kwiyamamariza ayo matora kiriko kiraba yamaruru nani go batavuga rumwe na leta. IDC Froka rumenyesha ko abategetsi bariko babuza abakandida kwiyamamaza. Umuvugizi w'urundani IDC Froka Guy Romain Kimfusia avuga ko igipolisi giherutse kurasa imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari mu nama ariko igirishwa n'umukandida atavuga rumwe na leta. Ubundi mukandida yarangiwe kugirisha ikoraniro mu kibanza abantu bahuriramo. Abakandida 9 bariko barahiganwa harimo president hari muri iki gihe Denis Sassou Nguesso amaze imyaka 30 ku butegetsi. President Nguesso yaragirishije referendum yo guhindura ibwirizwa shingiro kugira bikureho ikiringo cha manda zibiri cyari gitegekajwe nuko abakandida bategerezwa kutaba barenze imyaka 70. Iyo referendum yarenganye n'ibice 92% kwijana by'amajwi. Ivyo bikaba byariyamirijwe n'abatavuga rumwe na leta bari basavye kwihoza iyo referendum. Umunyamerika ari mu mugwi ntagondwa witwa leta ya Kiislam yishikirije inteko z'abakurde mu buraruko bwa Iraq hafi y'igisagara cha Sinjar. Harbaz Hama Amin intwazangabo mu gisirikare c'abakurde muri Iraq yabwiye ijwi rya Amerika ku inteko ziwe zabonye uwo munywanyi w'umugwi witwa leta ya Kiislam igihe zari muri patrouille uno musi wa mbere. Hama Amin avuga ko yababwiye ko se wiwe ari umunyapalestina mu gihe nyina wiwe ari umunya-Iraq. Isanamu y'uburenganzira bwiwe bwo kugendesha imodoka muri leta ya Virginia muri leta zunze ubumwe za Amerika yarungikiwe ijwi rya Amerika ikaba yerekana ko yitwa Mohamed Jamal Kweis. Chancelier w'igihugu c'Ubudagi Angela Merkel avuga ko atamigambi afise yo guhindura politiki yiwe kubijanye n'ikibazo c'impunzi naho yatsinzwe biboneka mu matora yo mu ntara aherutse kuba yerekanye ivyiyumviro bitandukanye ku migambi yiwe kubijanye n'abimukira. Ku munsi w'Imana umugambwe gwanya bimukira Alternative for Deutschland watsinze mu matora mu ntara zitatu mu vy'abantu benshi babona ko biri mu mugambi w'ukwiyamiriza politiki ya Angela Merkel yo kugururira imiryango impunzi.
Urakoze Fidel Niyongabo kuri aya makuru. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, iyi ni gahunda ya radio yanyu tuyibagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu. Mushobora no kudukurikira kuri Twitter naho ni radio yacu. Mushobora kandi no kujya ku rubuga rwa internet ni www.radioyacu.com. Noneho na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho sendika y'abarimu STEB mu Rutana ni mu ntara ya Rutana isaba ko hakorwa amaperereza ku barimu bakekwaho kuba barageze uruhare mu iyibwa ry'ibizamini by'amashuri abanza bagahanwa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse adufitiye inkuru irambuye.
Abigisha ku mashuri ari muri zone Rutana bafashijwe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana bari inama gutorera mwibazo bisa ku banyeshuri biga mu mwaka w'icenda mu ishuri shingiro. Mu gihe abanyeshuri buca baheraheza ico gisata cy'ishuri shingiro, abigisha babona ko ubwo ari uburyo bwiza kugira abo bana bategugwe kubijyanye n'ikibazo ca leta kibarindiriye mu mpera z'uyu mwaka w'ishuri 2015-2016. Ico kibazo catanguye gukorwa kuri uyu wa kabiri itariki 8 ukwezi kwa gatatu aho abanyeshuri bahereye ku biharuro. Yamare ibindi vyigwa ntivyabandanije gukorwa kuberaho kuri uyu munsi nyene vyagaragaye ko ico kibazo cibwe. Uyu munyeshuri yiga kwise ya komine y'Indo mu ntara ya Rutana yemeza ko abanyeshuri bigana harimo abakoze bafite ikibazo.
Uwo munsi zaradutangaje cyane abanyeshuri bazanye ikibazo cy'ibiharuro kabona bariko bariga cyane ari seri ana seribe. Hanyuma hageze ikibazo yaciye bitsuko nyine yari abanyeshuri bo mu mucungara biga amakudiswari bavuga yuko babihawe n'umwarimu abigisha kudiswari ku mugembe. Kimwe gusa baca babihanahana kubera lise kuminari Karindo biregeranye na mugembe hose ni nko mu gisagara cya Rutana. Ubushinwa byaragaragaye nabo banyeshuri bo nyine basohoka bigamba ati hajya twateye amanota yose ni sasenke sisasenke ntibazonkurira mugasanga umunyeshuri akora ikibazo atanakarikira ugasanga agikora nk'iminota 15 akabasohora.
Twaraganye na bamwe mu bigisha mu ishuri shingiro mu mwaka w'icenda ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana nabo nyene bavuga yuko w'icyo kibazo cy'ibiharuro gikogwa haribonekeza amahinyu ibyo akavuga bisunze yuko hari ibazo bimwe bimwe babazwa n'abaregwa babo ubuci ico kibazo gikogwa bije ni biri mu kibazo
hari abigisha bashobora kubaza the question tawe bakabazwa n'abana ibibazo donc nkaje muri ko muragirisha revision ukabona yuko regere mahoba hariho cerekesho z'ikino papa nakuvuga abana ariko barabaza the question zisa ni biri muri byo muri ico kibazo twebwe nkabigisha twaratangaye cyane kumva ikibazo wagitoye misanzwe twaritumenyeye ikibazo kidasohoka ubwo twumvise ikibazo cyasohotse twaratangaye cyane
ico kibazo banze kuja hejuru ko cibwe hace yasohoka bukeye bwaho ingingo y'umuyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana ihagarika ibibazo byose bisigaye gukogwa byatoye urwego rwa zone Rutana abigisha bace basubira gutora ibindi bibazo umwe wese ugiti ciwe nkuko vya bisanzwe bikogwa ivyo navyo bifisigaye kwa mikoba banyeshure mugihe bari bagabanyirijwe ivyigo bazokwera ko ibibazo
mbere kubera yuko vyibwe bari batugabanirije kuko twese ntitwaye twanganije kwiga ariko ubu unye nkashyazimen umva twari guherera kuri cigwa ca 16 tugahereza ku cigwa ca 23 ariko ubu tuzohera ku cigwa ca 16 duhereze ku cigwa ca 32 umva bizoca bigorana umva duciye twongezwa ivyigwa nyine umva byinshi
mugiye kuri wa kabiri inzu izo birumanye cyo kibazo cibwe muri syndicate mu ntara ya Rutana basaba ko amatohoza abigisha bagiriwe n'ubwo busuma bagahanwa Manuma Antoine arongoye syndicat stebe mu ntara ya Rutana.
Ica dusaba cambere nuko abakoze amakosa nkaya kuko mu bisanzwe babirengagije cyaje bahunyanza karanga mutima kumwigisha. Tusaba ko amatohoza adahenga akogwe kumugaragara. Hamwe atamuntu azokwidoga ati je narenganijwe. Abo byagiriye dusaba ko buhanwa hakurikije amategeko.
Mu bibazo bw'indero mu ntara ya Rutana mesha ku bwa amatohoza amaze gutangura kandi kumwigisha zo kwagirwa n'ubwo busuma azohanwa mwe by'akarorero. Ibujumbura Fidelite Shatse ijwi rya Amerika
Fidelite Ishatse yarakoze kuri inkuru tuve mu Burundi tugena no mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rumaze gufata icyemezo cyo gufunga by'agateganyo iminsi 30 abagabo bane bakurikiranyweho gutema abaturage kubasahura no gufata ku ngufu abaturage bo mu murenge wa Ndera ni mu karere ka Gasabo Inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Umucamanza yafashe icyemezo nyuma yaho batanga buhamye banyuranye bemeje ko bari gukora ibane bari Emmanuel baje neza Ngabo Bonfils, Fridori Bigirimana na Olivier Ndacyayisenga n'abandi batarafatwa aribo bagize uruhare mu gutema abantu mu midugudu inyuranye igize umurenge wa Ndera bakiba ndetse bagafata umwana w'umukobwa ku ngufu. Umucamanza avuga ko yanashingiye kuri raporo y'akagari ka Rudashya ko mu murenge wa Ndera yemeza ko abagabo ko ari bane bari basanzwe ari abajura baruharwa ubushinjacyaha nabwo bugaragaza ko abo bagabo bari basanzwe barafunzwe bakurikiranwaho ibyaha by'ubujura urukiko rufata umwanzuro kwiza impamvu zikomeye arizo rushingiraho rukeka ko abaregwa bakoze ibyaha maze rwanzura ko bagomba kuguma muri gereza iminsi 30 mu gihe ubushinjacyaha bugikomeza iperereza Umucamanza yanongeyeho ko iyo umuntu akurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo n'ibyo kwica agomba gukurikiranwa afunzwe ko abaregwa baramutse barekuwe umutekano wabo ushobora guhutazwa bageze hanze abaregwa bose uko ari bane bari babwiye umucamanza ko ibyo baregwa atari byo ndetse bagasaba umucamanza ko yabarekura bagasubira mu mirimo yabo ya buri munsi urubanza rwasomwe nta muburanye n'umwe uhari yaba baregwa ubushinjacyaha ndetse nta n'umuturage n'umwe mu batanze ikirego wari waje kumva ko urubanza rusomwe Aba bagabo bakurikiranyweho ibyaha bine ubushinjacyaha bwemeza ko bakoze mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri ubwo mu ijoro ry'itariki ya mbere rishyira itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri abantu bitwaje intwaro biraye mu baturage batuye mu tugari dutandukanye tugize umurenge wa Ndera bakagenda binjira mu nzu z'abaturage bagatemagura uwo basanze abaturage banavuze ko usibye kubatema banabasahura imitungo hari n'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 18 wavuze ko abaregwa bamufashe ku ngufu bakamusambanya ku gahato ubugizi bwa nabi ntibwavuzweho rumwe bugikorwa yaba abaturage abashinzwe umutekano buri wese yabivuga gukwi abaturage baganiriye n'ijwi rya Amerika icyo gihe bavugaga ko ari abagizi ba nabi bashaka kubica kuko benshi bemezaga ko ababateye nta mugambi wo kubiba bari bafite polisi yavugaga ko ari agaco k'amabandi katazatinda gufatwa mu gihe ukuri ingabo yemeje ko aba bakoze ibyaha byo kubuza abaturage umutekano ari abagizi bana bibagomba kurwanywa n'imbaraga abare gukora ibane bose bagejejwe imbere y'urukiko badafite abunganizi ubusanzwe itegeko riteganya ko uregwa wese yaba aregwa ibyaha bikomeye cyangwa ibyoroheje agomba kugera imbere y'umucamanza afite umwunganira. Iyo adafite ubushobozi bwo kumwishakira no kumwishyura, yerekana ibyangombwa by'uko atishoboye agashakirwa umwunganizi w'ubuntu. Urukiko rwatangaje ko abaregwa bafite iminsi itanu yo kujuririra iki cyemezo bafatiwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Asumuta, urakoze kuri iyi nkuru. Mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda haravugwa ko abaturage b'ingeri zitandukanye bafungirwa mu kigo cy'inzererezi cya Karago bagakubitwa bikabije. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu burahakana ayo makuru. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa afite ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Muri santere ya Gasizi iri mu murenge wa Rambura akarere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda hagaragara bari mu kigero cy'urubyiruko benshi batagira icyo gukora. Niho bamwe muri bo bafatirwa nk'inzererezi bakajyanwa mu kigo kiri hafi aho mu murenge wa Karago. Benshi mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko werekejwe muri icyo kigo cy'inzererezi kubitwa bikabije. Aba ni bahafungiwe ariko baza amakuru y'abajyanwe mu nzererezi.
Hari n'uwafungiweyo bamukubita ku ijisho ryari genda kuvamo uwo duturanye.
Bitwa n'inkoni bakubitirwaye.
Barakubitwa cyane se.
Barabakubita.
Ese nabyaye. Nase uvuye barakumugaje ubuze imarire cyane hanze.
Aba bana b'igihugu bose bavayo baragwaye ku buryo mbese. Umwana ufite imyaka 20 ava yari irwara yaragongoranye impyiko barazivunye ntacho yamari igihugu yamari cumweru ukumva ngo wa mwana uvuye transit yapfuye.
Ariko uyu musore duhimbye Nyakagabo we yemeza ko yafungiwe Karago mu nzererezi.
Gye baraje mu kabari saa 12 n'ice bahita bavuga ati abantu bose barimo bagomba kubatwara babambika amapinguru barabatwara. Ako nyuma baravuga ngo nakabango ni nyiri kabari babashaka ngo kwako ko kabari ngo ntaka kujye byangombwa ubwo birangira gucyo baradufungura ko nyine umuntu bayana kubiswa.
Inkoni se bikabije?
Oya ngiye si nigiye ngo bitwa bikabije. Ako nyine harabavayo nyine ukabare ukuntu babakubise ukabona barabakubise cyane. Ako nk'umuntu uyavuye nose yaje kwihagarika kihagarika amaraso bwambwa ngo umuntu barabamukubise cyane.
Uyu mubyeyi nawe yemeza ko umwana we yigeze gufungirwa mu kigo cy'inzererezi arakubitwa bikabije.
Wasuragaye umwana wawe?
Ni umwana wanjye nasuragaye.
Yakubwiraga ko babakubitisha iki babakubita bate?
Barabakubita ngo babakubita babamanitse.
Awe yaje ameza ati umwana wawe.
Nawe mva nawe ra. Urabibara surabizi. Nawe yaje ari gukandwa.
Muri icyo kigo cy'inzererezi kandi habonekamo n'abagabo bubatse ingo. Uyu mugore twasanze umugabo w'amazi ibyumweru bitatu afashwe mu nzererezi.
Umugabo wanje ntago nzi cyazira. Impamvu yaba ari umuntu w'umugabo afite umwana n'umugore akaba yaragiye gufungirwa mu nzererezi. Icyo nanjye nicyo nshaka kumenya. Akoze icyaha yaje kugifungirwa ahantu hatari mu nzererezi bakamukatira. Mfite ikibazo ndasaba icyo yaba bangamiye kuri leta tukakimenya.
Ukubitwa? Ibyo ni wowe mbyumvanye. Inzira njya gutangayo ibiganiro nanjye dore mu majya gutangayo ibiganiro ariko nta n'umwe n'amakuru turayakurikirana buri munsi. Nta n'umwe rwose turumva ngo yakubiswe hariya mu ntuza abantu bavuga yabo kuko natwe tumenye ko hari uwakubiswe n'uwamukubise yakwicaranwa ntabwo twabagihara kugira ngo bakubitwe.
Uwe ni Bwana Selemani Munyambabazi ushinzwe imiyoborere mu karere ka Nyabihu ahakana amakuru ko nta ukubitirwa mu kigo cy'inzererezi afite mu nshingano. Hari amakuru avuga ko hari abagera kuri batatu bajyanwe muri iki kigo cy'inzererezi mu bihe bitandukanye kubera inkoni bibaviramo urupfu. Intego ya leta ku bigo by'inzererezi ni ukugorora. Yafashe iya mbere mu kujyana umwana we mu kigo cy'inzererezi cya Karago ngo bamugorore kubera umutekano we tumuhinduriye amajwi.
Hari igihe umuntu atanga amakuru akamutandukana ngo rero hari igihe udashobora kuvuga amakuru yose uko uyazi. Nundi uwo mwana namutwaye ari njye umujyanye ariko ntabwo namwumvaga ko naramukubita ngo ndamujyana. Ngeze mu rugo maze nk'icyumweru umwana ararwara twumva ko ari uburwayi busanzwe.
Yababaraga he?
Yababaraga mu mazi. Numva ko atari inkoni namujyanye kwa muganga babura indwara babura n'inkoni. Niwe yambwiraga ko abantu iyo bari bafunganwe babakubitaga
bikabije se?
Bakabakubita bikabije.
Ubaye ufite umwana wamusubizayo ngo bamugorore?
Ntabwo namusubizayo.
Kubera iki?
Impamvu ntamusubizayo nshobora kumwigororera yananira nkamureka.
Ni ikigo cy'inzererezi kiri munsi y'umuhanda hafi y'uruganda rw'icyayi rwa Nyabihu. Tugereyo twasanze gicungwa na polisi ariko ntibyadushobokeye ko twagira uwo tuvugana mu bahafungiye kandi twababonye baturungurukira mu madirishya. Ubuyobozi bwa Nyabihu buvuga ko budafungira muri iki kigo cy'inzererezi kuhatambutsa hakuru uburere n'ubumenyi bumufasha mu buzima bwo hanze.
Abantu bafungiwe hariya hari abahajanwe nyine kubera uburyo babayeho ahantu muri sosiyete bakuza abantu umutekano ari kubona hari abantu ba shobora kugororwa bakongera bakaba abaturage bazima ni mu rwego rwo kubafasha kuko n'inyigisho babonera hariya nuko nyine ari ubuyobozi bwiza nyine buba bugira ngo bafashe bagombye no kuzishura.
Gusa bamwe mu bahafungiwe cyangwa abafite ababo bakandagiyeyo bakavuga ko bibaye byiza leta yagifunga cyangwa igahindura imicungire y'abajyanwayo.
Umwana niba ari mu makosa ntabwo yagombye kugenda ngo agororerwe hariya kuko hariya ni inyicarubozo, bamujyane bamushyikirize polisi niba hari ikibazo yakoze bamukorere dosiye, naho umuntu utagira dosiye wamufunga uvuga ngo noneho umufungiye icyo cyaha kandi atazanayikorerwa yarangiza bakarekura ngo nataye nta dosiye.
Twebwe icyo twasaba leta ni uko umuntu bamufatiye mu cyaha agafungwa agakatirwa icyaha cye bamukatira burundu bamukatira imyaka ariko ntaje hari ahantu taranzi.
Ntitwabashije kubona abashinzwe uburenganzira bwa muntu ngo twumve aho bahagaze kuri iyi ngingo. Icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch cyo mu 2015 cyatunze agatoki leta y'u Rwanda kwihonyorera uburenganzira bwa muntu mu bigo by'inzererezi nka Gikondo hazwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali. Ni ibirego ariko u Rwanda rwateye utwatsi ruvuga ko uyu muryango nta cyiza waruvugaho. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika, Inyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze cyane Eric kuri inkuru. Turacyari mu Rwanda, ibihugu byo muri Afrika bishaka guhindura ingendo kugira ngo ubukungu bwiyongere bitagombye gutegereza akimuhana. Intumwa ziri mu nama yo guhindura Afrika i Kigali mu Rwanda ziravuga ko nta kidashoboka. Tabitha Mukamusoni, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukurikirana iyi nama, yaduteguriye iyi nkuru.
Abanyafrika na cyane cyane abayobozi bategerezwa kumenya ko kwibako ari nyamukuru kugira Afrika ishobore gutera imbere nk'uko ibihugu bya rutura bibishobora. Afrika yagiye ihura n'ingorane zitandukanye na cyane cyane ubukoloni bwatumye Abanyafrika baguma bazerinze bakibaza ko batanonsa amafaranga ava hanze badashobora kubaho. Kwama bateze amaboko bituma ibihugu byo muri Afrika bidatera imbere. Abagiye gutera imbere nabo bagira ingorane z'abarongozi babi ugasanga ibiturire n'ukutiga bituma Umunyafrika yamara inyuma. Umushikiranganji w'ikigega cya leta mu Rwanda ati nta gihugu gishobora kurondera inyungu z'ikindi gihugu atanyunguki afise.
Ibihugu byacu muri Afrika byasigaye inyuma cyane ugereranyije no ku mugabane w'isi. Ibihugu bya Aziya ubundi twari turi ku rugero rumwe ariko byo barihuta kubera ibyo bakoze byatumye bagera aho bageze ubu ngubu. Ubu natwe rero ni ukuvuga ngo twagize ibibazo igihe kirekire cyane, habayeho nk'ibyo bavugaga bya ruswa, habayeho n'ibindi bibazo byinshi cyane byatumye ubukungu bwacu butazamuka. Ibi rero biravuga yuko tugomba kwirwanaho tugahindura imikorere tugahindura imyumvire noneho n'ubuyobozi bwacu bukadufasha bukabyumva yuko utageze icyo ukora uri umuyobozi hejuru ntabwo kintu abaturage bawe bashobora kuba bageraho.
Kubwa Carlos Lopez, umukuru w'umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ujeje iby'ubutunzi bwa Afrika, avuga ko iyo ubishatse ushobora gutera imbere, ushaka umwimbu ukabishyiramwo ingufu birashoboka kandi birumvikana neza. Amawaki Kiwai arongoye Aset, ikigo cya Afrika cishinze guhindura ubutunzi bwa Afrika ari nabo batunganije inama, ati nukuraba ubutunzi dufise tukara uburimyi dufise umwimbu muke tukawushira hamwe tugakorana cyane n'abikorera utwabo amahinguriro akagwizwa. Muri inama hatanzwe uburorero ku bihugu nk'u Rwanda na Ethiopia byateye intambwe mu mwanya muto. Amawaki Kiwai abandanya avuga ko gushinga ubuzi na cyane cyane kubwishingira biri mu bizotuma ubutunzi bwa Afrika butera imbere. Ikibazo kiboneka cyane nuko muri Afrika hari ikibazo cy'uburongozi, none birashoboka ko ubutunzi bwisununura mu gihe naho bateye imbere kubera politike mbi byose bibimfa gusa. Umushikiranganji Claver Gatete avuga ko ari cyo gituma bagoma bahimiriza kandi indongozi ziratangwe kubitahura.
Ariko tugomba kubona ingero z'ibihugu bimwe aho bakora ku nyungu z'abaturage natwe tukagenda twigiraho kuko nta gihugu kimwe wenda gikora neza cyane, ariko twese buri gihugu hari ikintu wenda kimwe nango bibiri bakora neza. Ubu rero tugumye tukabona ayo masomo aba mu bihugu bitandukanye twese twagenda dutera indi ntambwe, ariko tukumva yuko ari twe tuzigira yuko self reliance kwigira buri mu gihugu cyose nicyo kizizamura, ntabwo kizazamurwa n'undi muntu kubera yuko nta muntu waza mu gihugu cyawe udafite inyungu z'igihugu cye, ntabwo bishoboka. Natwe rero tugomba kugira inyungu z'ibihugu byacu kugira ngo dushobore kuba twakwiteza imbere. Niyo mpamvu abayobozi benshi batangiye kwibona, niyo mpamvu ubona ari intambwe imaze guterwa muri muhoro wa ruguru wa East African Community.
Ugwaruka ruhamagarirwa kwiga amashuri menshi ariko bakiga nuko bo kwishingira akazi kuko kenshi usanga ku ishure batavyigisha. Hari ibintu bindi vyigirwa handi atari mu ishure. Abanyafrika bose bahamagariwe kwigwanako no kwibako kugira ngo bagwanye kuzerinze. Iryo niryo banga ibihugu vyashoboye gutera intambwe na ntoya muri Afrika vyagiye bikoresha. I Kigali, Tabitha Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Tabitha Mukamusoni kuri iyi nkuru. Nshuti zacu muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Urubyiruko rero rurabararitse mu kiganiro ejo. Ubu noneho mbere yuko dusezeranaho tubanze tubabwire muri make amakuru twabagejejeho avugwa hirya no hino ku isi uyu munsi. Fidel.
Amakuru twababwiye twamenyesheje ko inama y'ishyirahamwe ry'Uburayi ijejwe imigenderanire hamwe n'umutekano ariko yuheze ibibazo byerekeye Burundi yarangije imibonano ariko iragira na leta y'u Burundi ijanye n'ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou. Abategetsi bagize iyo nama bamenyesha ko batashimishijwe n'ivyo leta y'u Burundi ivuga ko yaranguye mu mugambi wo gutorera inyishi ibibazo biri mu gihugu. Abategetsi bamenyesha ko ishyirahamwe ry'u Burayi yahagaritse imfashanyo risanzwe riha leta y'u Burundi rimwe amafaranga yahora iha leta y'u Burundi mu bikorwa bya misi yose ku mwaka, ariko ishyirahamwe ry'u Burayi ryatangaje ko rizobandanya gutanga imfashanyo zija ku banyagihugu hamwe n'imfashanyo zigenewe abanyagihugu mu buzima bwabo bwa misi yose. Twabwiye ko abategetsi b'igihugu cya Cote d'Ivoire batangaza ko igitigiri cy'abapfuye mu gitero cagizwe ku munsi w'Imana n'abagwanyi b'ishami ry'umugwi Al-Qaeda rikorera mu karere ka Maghreb mu kibanza kigenderwa n'ingenzi mu gihugu cya Cote d'Ivoire kigeze ku bantu 21. Ku yindi nkuru twababwiye ko Congo Brazzaville zogirisha amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu. Igikorwa cyo kwiyamamariza ayo matora kiriko kiraba. Yamara urunani rw'abatavuga rumwe na leta IDC Froka rumenyesha ko abategetsi bariko babuza abakandida kwiyamamaza. Umuvugizi w'urunani IDC Froka avuga ko igipolisi giherutse kurasa imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari mu nama ariko igirishwa n'umukandida atavuga rumwe na leta. Umunyamerika ari mu mugwi w'intagondwa witwa leta ya Kiislam yishikirije inteko z'abakirudu mu buraruko bwa Iraq hafi igisagara cya Sinjar. Sarbaz Hama Amin intwazagamo mu gisirikare cy'abakirudu muri Iraq yabwiye Ijwi rya Amerika ko inteko zabonye uwo munywanyi w'umugwi witwa leta ya Kiislam igihe zari muri patrouille uno munsi ku wa mbere. Abakandida bariko barondera guserukira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11, bariko bitegurira amatora ya mbere y'ejo ku munsi wa kabiri igihe amareta avise abashikiriza amajwi benshi azogirisha amatora. Amatora ya mbere ni muri Leta ya Florida, Ohio, Illinois, Missouri na Carolina yo mu buraruko.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ayo niyo makuru twari tubafitiye. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije, tukaba dushimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Seske Charles afatanije na Fatuma Karara Animase kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese ko mwateze amatwi, tubifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.